Bamwe muri izo mpunzi bafashwe n'igipolisi cyo muri komine Kibondo bagirizwa guhungabanya umutekano mu nkambi no mu baturanyi, ubusuma, injyane z'abubakanye no gusohoka inkambi mu gihe bitemewe n'amategeko. Mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa mbere, umuyobozi mukuru w'igipolisi muri komine Kibondo ACP Michael Komwe yashimangiye ko benshi muri izo mpunzi bafashwe mu isakwa ry'abagizi ba nabi.
Kwa tunafanya misako ambayo ni ya kushtukiza katika maeneo mbalimbali.
Mu kiringo cy'ukwezi kumwe gushize twarakoze isakwa z'abagizi ba nabi zitandukanye, zimwe zimwe twazikoze giturumbuka mu nkambi no mu baturanyi. Tubikora twisunze amategeko kandi mu ntumbero yo kubungabunga umutekano. Muri icyo gikorwa twarafashe abantu barenga 90. Abo mu nkambi ya Nduta twafashe abantu 73. Turakora amatohoza abo dusanganye amakuru kosa bacha bajanwa kuri sentare, abandi tukabasubiza mu nkambi. Hari n'abandi babiri twasubije mu gihugu cyabo cy'u Burundi, n'abanyarwanda batatu twasanze mu gihugu cya Tanzania mu nzira zitemewe n'amategeko twarabashikirije mu gihugu cyabo.
Ambao Warundi wawili tuliwarudisha kwao, abanyarwanda batatu pia nao tuliwarudisha kwao.
Muri icyo kiganiro ACP Michael yavuze ko benshi muri izo mpunzi bafunzwe iby'agateganyo mu gihe bazocabajanwa gucibwa imanza muri sentare ya komine Kibondo. Muri bo abagabo ni 70, abakenyezi ni 3 gusa, bose bari munsi y'imyaka 45 y'amavuko. Yashimangiye ko polisi ya komine Kibondo yafashe iyo ngingo yo gukora isakwa ry'abagizi ba nabi nyuma y'ikibazo cy'umutekano muke wamabibonekeje mu nkambi ya Nduta hamwe no mu baturanyi, hanyuma bikagira ingaruka mbi mu miryango. Gusa umubabaro ni mwinshi kuri bamwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta. Mu gihe kenshi abafungwa bahohoterwa bakanyagwa ibintu n'amafaranga basanganwa. Ikindi bavuga ko abasigara mu nkambi ata makuru baronka akwiye mu bijyanye n'impunzi zijyanwa gufungwa mu busho butandukanye mu ntara ya Kigoma.
Urashobora kurenga inkambi gusa ukijyabuka ujya mwonga bita ndoroba ukabura fashwa mugabo ako kubaza ikintu na kimwe bagira ko bagukubita batanakubajije bakuruhukiriza hehe mugasho.
Aganda dushitse mu nzira baradufata ngo muri Abarundi, baradukubita ati ngaha nta Barundi bemerewe kugira ntigusohoka inkambi, ngo Abarundi mugume mu nkambi nyene. Baratubwira ati none mwebwe timuva mu nkambi kubera iki? Ngo hiyo ntibapokeza. Natwe tuvuga ati baradupokeza mugani badupokeza bidakwiye.
Turahafise impungenge cyane kandi ubwoba buriho bwinshi cyane, kuko turaryama tukaza twumva akugi karamijutse umugabo wawe bakamutwara, bamutwaye ntumenya ngo bamutwaye hehe. Mu gitondo ugiye kuyikora kubajejwe inzego baraguhakanira ko atamuntu baherutse kuza gutora mwiyo zone niyo viraje ko atayobaze.
Ibibazo by'impunzi byo kwagirizwa amakosa, gufungwa, kubirirwa irengero no kwicwa byama byabaye hafi buri gihe mu nkambi za Nduta na Nyarugusu minsi yose, gutyo bigatera umutima uhagaze abakenyezi mu gihe atamahoro bagira mu mutima.
Hari n'umugabo nk'ubu namwe ndabafise n'ibikomere bamufatiye hiyo baramurekura bamucinga 50 bari babiri bo baca 65. Ubundi mugabo baciye ko acaraza arabigurana ino barabashira. Urumva rano kuri kwege sinzi ngene tugiye kubaho.
Induta twebwe ngaha nkambi Induta abagabo ni benshi bamaze guherera inyuma y'ikambi bagiye kurondera injya kugira ngo bafashe umuryango.
Mu bitegire bitangwa n'igipolisi mu ntara ya Kigoma, hafi impunzi 95 barafungwa uko umwaka utashye, bazizwa hanini kubangamira umutekano mu nkambi no mu nkengero zazo. Kuva mu gihugu cya Tanzania, James Jovini, ku bw'Ijwi ry'Amerika.